murumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ikomeje ibiganiro byayo bya mu gitondo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ndabasuhuje mbahikaze nshuti muduteze amatwi. Muri iki gitondo muri kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma. Uyu munsi ni kuwa gatandatu, muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga bigari. Nyuma y'ibivugwa mu karere turaza gukomereza ku kiganiro iwanyu mu ntara. Amakuru avugwa mu karere tuhere mu Burundi, aho kuva ku cyumweru gitaha ibitaro by'uturere muri icyo gihugu bizatangira gupima no kuvura abanduye virusi ya corona, mu gihe ibyo byajyaga bibera mu mujyi wa Bujumbura gusa. Minisitiri w'ubuzima mu Burundi Tadeye Ndikumana yabivugiye mu kiganiro yahaye abanyamakuru. Yasabye ko abantu bakwirinda gukoresha imiti gakondo kuri iyo ndwara kuko ishobora kubakururira kaga. Inkuru ya Desire Hatungimana.
Mu kiganiro n'amenyesha makuru umushikiranganje Tadeye Ndikumana yamenyesheje ko hari ingingo nyinshi baheruka gufata mu nama yahuje abayobozi batandukanye mu mushikiranganje rw'amagara y'abantu n'abaserukira uturere tw'ubuvuzi bwose. Muri izo harimo ku gikorwa cyo gupima no kuvura umugera wa corona kigiye kuza kirabera no hagati mu gihugu kugira ashobore gupimwa abantu benshi bashoboka. Ivyo navyo mu ndwiza bikazotangura.
Dushaka yuko mu misi za tuvuge mu ndwiza dutangura kwegereza abene gihugu uburyo bushobora kubapima no kubavura. Rero ivyo twabishitse ko yuko ivyerekeye gupima no kuvura abene gihugu dushaka kubishyira mu mavuriro y'akarere k'ubuvuzi, no kuvuga mu mavuriro ari hagati mu gihugu. Ibyo rero byarasaba ko uburyo buboneka n'abahinga bigisha abijejwe. Ubu rero twabonye yuko uburyo bwabonetse mu ndwi itangura rero baratangura kwigisha abahinga bajya bapima hamwe n'abavura abagwayi hagati mu gihugu, kugira ngo bikunde duheze twegereze abene gihugu uburyo bushobora kubapima no kubavura bitagoranye.
Ku bijyanye n'ikibazo cy'ibikoresho ko byo babikwiye narijya bagiye gukorera mu gihugu cyose, umushikiranganje Tadeye Ndikumana yamenyesheje ko ikibazo cy'ibikoresho cyatorewe umuti.
Uburyo tuzokoresha mu bitaro, turafise amamashini bita Genexpert ni 26. Murumva yuko turaje intara zose zirafise icyo cyuma, ni cyuma nyabwonko. Rero cyo twari tubuze yari nuvuga mu Kirundi biragoye yari amakartushe, ni kuvuga n'ubuhinga bushobora gukorana n'izo mashini zahora zidufasha gupima igitunu, gupima umugera wa sida. Rero izo zarabonetse, tudotera ku bitaro amalaboratwari ashika 26 hagati mu gihugu. Ivyigisho zaba zobikora zizokorwa na INSP guhera mu ndwiza, hanyuma amareactife bazokoresha yarashitse.
Mu gihe mu gisagara cha Bujumbura hibonekeza abantu bigize abaganga b'iyo ndwara bagakoresha imiti y'ikirundi abandi bakivura iwabo bakoresheje mwene iyo miti nyene, muganga Ndikumana abasaba kwirinda kwivura nyabuna urwaye kitura ababigenewe.
Ikindi tumaze kubona hariho abantu bashaka kwikika inyuma y'iyi ndwara ugasanga bariko barahubisha abene gihugu bavuga bariho abusanga bariko badanze mikaratusa hano hariya bavuga ati ibi byatsi biravura. Twebwe ico tubona kandi bahantu babene igihugu nuko umuntu abonye ibyemyeso twavuze ziza rero boja kwa muganga ivuriro ribegereye hakiri kare. Turavye rero ibihari dufise ko 80-90% bakira. Tugasaba rero abene igihugu bijya bijya kwiyubikira cyangwa gufata ibindi tubahanura ko boja kwa muganga hakiri kare.
Mwamenya ko abantu 104 ari bamaze kwandura uwo mugera mu gihugu cy'u Burundi, 75 barakize, 28 baracari ko baravugwa, nayo umwe akaba yaritavye Imana nk'uko umushikiranganje Ndikumana yabishikirije. Yanamenyesheje ko mu gihe mu ntango iyo ndwara yavurirwa mu bitaro vya Clinique Prince Louis wa Gasore gusa, ubu n'ibindi bitaro nka Hôpital Militaire, Roi Khaled, Bumerec na Polyclinique Centrale vyarahawe uburenganzira bwo kuvura ababituye bafise iyo ndwara. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Turacyari mu Burundi, aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ishyirwaho ry'ibihano bishingiye ku itangwa ry'impapuro za visa kuri icyo gihugu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika iravuga ko Uburundi bwanze kwakira abaturage babwo birukanwe ku butaka bwa Amerika. Fidele Niyongabo nibyo atubwira.
Amerika yafashe ingingo yo guhagarika gutanga amaviza ku Barundi bose kiretse zihabwa abadiplomate n'abakozi bakorera amashyirahamwe mpuzamakungu bazo zihabwa barinze kwerekana ko baje mu kazi. Mu itangazo ryashyizwe ahabona ejo n'ubushikiranganji bujeje umutekano bwa Amerika bwavuze ko ico cemezo catangwe gushyirwa mu ngiro igenekerezo rya 12 uku kwezi kwa gatandatu. Amerika ivuga ko ari ingingo yafashe kubera ko Uburundi bwanse kwakira Abarundi birukanywe ku butaka bwayo. Leta ya Amerika isigura ko yasabye akatariga ku Burundi kwakira abo banyagihugu ibicishije mu nzego zo hejuru, ariko Burundi ntibyigere bwishura ku makete bwarungikiwe. Ijwi rya Amerika ryagerageje gucengetera muri leta mu Burundi ngo twumve umuco w'abarundi birukanywe, ariko abakunze kuduha amakuru batubwira ko atabo bazi. Igisata cy'igifaransa ku ijwi rya Amerika nacyo caciye ku buserukizi bwa Amerika Bujumbura mu ntumbero yo kumenya icyo leta ivuga kuri ino ngingo, ariko gushika ino saha nacyo ubutegetsi bw'u Burundi buratangariza ambasade. Tuzobandanya tubariza ku ruhande rwa Amerika twumve ko hari icyo batangaza kubijyanye no kumenya umuco w'abarundi babwirizwa gusubizwa inyuma uko bangana, icyo bazira na ryari babwirizwa kuva ku butaka bwa Amerika. Muri icyo gihe Amerika ivuga ko ino ngingo izohaguma gushika Burundi bwemeye kwakira abanyagihugu babwo birukanywe. Ino ngingo ishyizwa ahabona inyuma ya ku munsi wa kane Amerika yari yatangaje ko yifuza ko imigenderanire hagati y'icyo gihugu n'u Burundi inaguka inyuma irahira ry'umukuru w'igihugu mushasha Evariste Ndayishimiye. Amategeko ya Amerika avuga ko icyo gihugu kiramutse hari umunyagihugu akomoka ahandi kirukana ifite amezi atandatu akaba yasubijwe mu gihugu ciwe. Tagenze uko wirukanywe ahabwa uburenganzira bwo kubandanya ba muri Amerika mu mwidegembyo wose. Bamwe mu Barundi baba ku butaka bwa Amerika bakunze kumvikana basaba ubutegetsi bwa Amerika kwima ubuhungiro imiryango y'abategetsi bamwe bamwe babagiriza kuba bemeza ko atamutekano muke wigeze urangwa mu Burundi kuva mwaka w'2015.
Urukiko rw'ubujurire mu Rwanda ejo rwaburanishije urubanza rwa Leon Mugesera uregwa ibyaha bya genocide n'ibyaha bikomoka ku ijambo yavugiye ku Kabaya. Ubutabera bw'u Rwanda bumurega ko yakanguriraga abahutu kurimbura abatutsi. Uregwa avuga ko iryo jambo ryateshejwe umwimerere yajuririye igifungo cya burundu yari yahawe mu iburanishwa rya mbere. Eric Bagirewe Ubusa w'ijwi rya Amerika ari i Kigali mu Rwanda yarabikurikiranye.
Bwana Leo Mugesera niwe wafashe ijambo umwanya munini yiregura kumbwirwa ruhame ku Kabaya ubushinjacyaha bumuregesha ko yayivuze mu 1992 ahamagarira abahutu kurimbura abatutsi. Mu myiregurire ye Mugesera yaranzwe no kwibanda cyane ku cyafatwa nk'isomo ry'ikibonezamvugo, kuko avuga ko urukiko rukuru rwafashe ijambo rukaruha ibisobanuro bitari byo maze rugashingiraho rumuhamya ibyaha bya genocide. Aravuga ko ijambo ryo ku Kabaya ubushinjacyaha bwarishyikirije urukiko nk'ikimenyetso kimurega ryarateshejwe umwimerere. Afatiye kuri bimwe mu bikabigize ikirego kimurega, bwana Mugesera avuga ko habayeho kuri sesengura baricagaguyemo ibice kugira ngo bamuhamye ibyaha. Umucamanza yabwiye Mugesera ko atagombye kwibanda ku gusesengura ijambo kurindi mu kirego, na cyane ko yabikoze mu myanzuro yashyikirije urukiko, ahubwo ko niba avuga ko ijambo ryacagaguwemo ibice kugira ngo urukiko rugere ku byo rwifuzaga yagombye kwerekana ibyirengagijwe byagombye kuba byaramurengeye. Uregwa avuga ko ijambo ryo kukabaya warivuze byari mu gihe cy'amashyaka menshi bitegura amatora, kandi ko cyari igihe cy'intambara wo yita inyenzi bateye u Rwanda. Ibi rero ngo umucamanza wa mbere yarabyirengagije. Mugesera akavuga ko imbwirwaruhame yagombye gusesengurwa uko yakabaye hashingiwe ku ihame ry'umuntu ukira mu gaciro, ndetse hagashingirwa ku gihe yavugiwemo. Ntiyumvisha uburyo ijambo ryo muri 1992 riregeshwa hashingiye kuri genocide yabaye mu 1994. Mugesera yavuze ko icyakora atari ugusesengura ijambo kurindi, ahubwo ko icyakora ari ukugaragaza imirongo migari y'urubanza. Undi mucamanza afatiye ku myiregurire ya Mugesera yamubajije niba noneho yemera ko ari we wavuze ijambo ryo kukabaya cyangwa se niba hari undi muntu ari kuburanira. Uwiregura yasubije ko ntawe ari kuburanira, kandi ko icyo ari gukora ari ukugira icyo avuga ku kimenyetso cyatanzwe n'umushinjacyaha. Urukiko rwamubajije aho ruganisha, kuko yiregura atemera ko ari we wavuze ijambo kandi akinjira mu misesengurire yaryo. Mugesera akomeza gushimangira ko agomba kugira icyo avuga ku kimenyetso kiri mu incarubanza cyazanywe n'umushinjacyaha kimuregesha. Mu kwanzura kuri iyi ngingo ivuga ko ijambo ryo kukabaya ryateshejwe umwimerere, bwana Mugesera yabwiye urukiko rw'ubujurire ko nirusesengura neza ruzasanga ko umucamanza wa mbere yibeshye akamuhamya hari ibimenyetso yirengagije. Maitre Jean-Félix Rudakemwe umwunganira yasabye urukiko rw'ubujurire kuzakosora amakosa yita ko yakozwe n'urukiko rukuru mu Rwanda, maze Mugesera akabona ubutabera buboneye. Umushinjacyaha Madame Claudine Dushimimana yavuze ko bigoye kumva ko ijambo ryo kukabaya ryacagaguwemo ibice mu gihe Mugesera avuga ko atibuka n'ibyo yahavugiye. Byibukije ko mu rubanza baburana batarizemo disikuru yo kukabaya, ahubwo ko barize Mugesera wayivuze. Madame Dushimimana agasanga n'ubundi bisobanuro bya Mugesera kumbwirwa ruhame yo kukaba ya nta shingiro bifite kuko n'ubusanzwe ahakana ko ariwe wayivuze. Muri iryo jambo umushinjacyaha avuga ko Mugesera yumvikanye asaba ko abari bafite amafaranga bagura imipanga maze bagaca amajosi abatutsi bakabajugunya muri Nyabarongo bakabasubiza iwabo muri Abisiniya. Ijambo imipanga ryarakaje bikomeye Mugesera maze ahita yaka ijambo avuga ko muri dosiye ntarigaragaramo. Yikomye umushinjacyaha mucyo yise gusigiriza dosiye mu Gifaransa kolorero dosiye maze abwira umucamanza ko bibabaje ko uwagombye kubahiriza amategeko ari wiyica kuri Mugesera ngo bishobora gutuma abaturage batizera inzego z'ubutabera. Umucamanza nyuma yo kumva impande zombi yazimenyesheje ko bitari ngombwa ko zihuza mu myumvire ku mpamvu z'ubujurire bwa Mugesera ku ijambo ryo kukabaya. Byitezwe ko mwiburanisha ritaho umucamanza azumva bwana Mugesera agira icyo avuga ku batanga buhamye bamushinja ndetse n'abamushinjura mu magambo make yabwira urukiko ko azabitegura neza ariko ko abamushinjura batumviswe bamwe banaterwa ubwoba mu gihe ngo abamushinja benshi batanamuzi muri make ngo banyujijwe mu cyo yise uruganda rucura ibinyoma. Bwana Leo Mugesera w'imyaka 68 y'amavuko n'umuhanga mu byigandimi abifitemo impamyabumenyi y'ikirenga ku rwego rwa doktora. Mugesera aregwa ibyaha bitanu bya genocide n'ibyibasiye inyokomuntu byose bikomoka kumbwirwa ruhame yavugiye kukabaya mu mpera z'igihumbi 1992 n'imbwirwa ruhame ubutabera bw'u Rwanda bwita rutwitsi kuko buyimuregesha ko yakanguriraga abahutu kurimbura abatutsi no kwibasira bamwe mu banyapolitiki bari mu yandi mashyaka yarahanganyira MRND ryari ku butegetsi. Mugesera avuga ijambo ni ijambo rimaze imyaka 28 ubushinjacyaha bw'u Rwanda buvuga ko yari mu ruhame ubwo ari vice president wa MRND mu cyahoze ari prefecture ya Gisenyi bigakurikirwa n'iyica ry'abatutsi hirya no hino mu gihugu. Mu bihe byose yari buranyeho ntaryemera ahubwo akavuga ko ryagejejwe mu rukiko ryarateshejwe umwimerere mu byo yita indiscours très charité mu rurimi rw'igifaransa. Bwana Mugesera yafatiwe muri Canada agezwa mu Rwanda mu 2012. Mu 2015 nibwo urukiko rukuru mu Rwanda rwamuhamije ibyaha maze rumukatira guhera mu munyururu. Iburanisha ritari zakomeza ku itariki ya 22 z'uku kwezi kwa gatandatu. Aha bagira ubusajwi rya Amerika i Kigali.
Reka dushimire bagenzi bacu batugejeje amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Ubu tugeze mu mwanya w'amakuru y'iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba nikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Amakuru yacu tuyahereye mu Burundi. Abanyapolitike batavuga rumwe na leta n'imiryango yigenga mu Burundi bahunze ku butegetsi bwa President Pierre Nkurunziza bategereje ko ibintu bihinduka ku butegetsi bushya bwa Evariste Ndayishimiye maze impunzi zigatahuka. Bavuga ko ijambo yavuze amaze kurahira ritanga icyizere. Bakongera bakavuga ko icy'ingenzi ari ukunoza umubano n'amahanga, kubahiriza uburenganzira bwa muntu no guhagarika ubwicanyi. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru.
Urunani Force kubw'amashami adakira n'ibyicaro bya politike rubona ko mu ijambo ry'umukuru w'igihugu mushasha Evariste Ndayishimiye harimo igice gitanga umwizero. Aho ni nk'aho yemeye ko agiye kwitaho imigenderanire n'agateka kazi na muntu. Vitan Shimirimana atwara Force yahungiye mu Bubiligi.
Umukuru w'igihugu mushasha akaba koko ashaka gutwara igihugu ategerezwa guhindura kandi cyane ahereye ku mvugo iremesha Abarundi, ategerezwa kunagura imigenderanire n'amakungu, ategerezwa kandi kuremesha Abarundi mu gutegeka wa mugwi w'imbonerakure akabihanikiriza yuko kwibanga biturubika abantu kubera badasanga ibyiyumviro. Aho rero n'abahunze bazobona yuko igihugu cy'u Burundi cyasubiye kuba nyabagendwa hanyuma bashoboye gutahuka. Ategerezwa kumviriza abo batavuga rumwe, abari mu migambwe, abari mu mashyirahamwe, hamwe n'abarundi bose, imigwi yose bategerezwa bashobora kuba barimo. Icyo rero nicyo kigize imvaro ya demokarasi, anagura ubutunzi. Nibyo bibazo by'umutekano bituma abagwiza mari batahatumbera.
abashingwa amazi nabo bakorana na CNR mu zamakungu mana vya CPG bizeye ko umutware mushasha agiye kunagura imigenderanire niyo sentare agahagarika niho nyango jyagateka kazi na muntu aho ni mu gihe uburundi bwakuye akarenge muri yo sentare kuva mu mwaka w'ibihumbi 2017 abacamanza byo sentare batanguje amatohoza ku Burundi. Maitre Armel Niyongere no munyamabanga ntunganya bikogwa mu runani rwabo bashingwa amazi yahungiye Kigali.
Tugasaba rero n'abategetsi bashasha giye gutwara Burundi yuko bo kwemera gukorana na nawe kuragira amatohoza mu biro by'umushikiriza manza wa sentare mu zamakungu mpana vyaha bagashengeza abo bose bazoba ariko barakurikiranwa mu vyaha vyakozwe kuva mu 2015 kugira berekane neza yuko bafise umugambi wo kugwanya kudahana mu Burundi bakagaruka mu basinya amasezerano ashira hajya sentare. Ubu haracari kare kugira tumenye yuko ubwicanye buzogabanuka cyangwa buzobandanya kuko benshi barimo bakoranye na Petero Nkurunziza niyo bashaka gutwara Abarundi bogerageza guhagarika ubwicanyi kuko niba aba bashaka kubandanya mu bwicanyi bwakozwe kuva mu 2015 nabo nyene bazosanga bakurikiranywe n'ubutungane impera n'imperuka.
Ku ruhande rw'abanyepolitike abahurikiye mu runani CFOR Arusha bahunze igihugu bobo bemeza ko bazoshira amazinda imvugo y'umutegetsi mushasha aramutswe igihugu ijanye n'ingiro. Bavuga ko nonda yishimiye asubiriye mu ntango yashikiriza amajambo meza yamara kuyashira mu ngiro bikagorana. Chovina Mugwengezo muri kino gihe atwara CFOR Arusha yahungiye Buraya
ashaka gukoresha akarimi keza mu kwerekana ko azohindura ibintu aho ubona yuko bagira bati azokubahiriza agateka kazi na muntu nuko bazoshira imbere nibiganiro hagati y'Abarundi bagira bati inzego z'umutekano ko bazozitsimataza bakavuga yuko itahukanwa gimpunzi twe tukagira tuti rero ivyo vyose ikiri ngaho nuko twebwe turinda kubona ko imvugo yagiye mu ngiro. Uburundi bumaze kwiyugarira ko ibihugu byahora bidufasha vyaciye bihagarika imfashanyo imigambi y'iterambere vyadufasha ko iyo migambi irahagarara iyo utanguza ibiganiro hagati y'intwaro yiwe n'abanyepolitike batavuga rumwe nawe.
Perezida Evariste Ndayishimiye yashikirije ko ku ntwaro yiwe atifuza batavuga rumwe na leta ahubwo ko bohindura ingendo bakabanyabuna abakebura leta aho bitagenda neza. Abo banyepolitike nabo mu mashami y'amadakia n'ibyicaro vya politike bahungiye mu bihugu bitandukanye bemeza ko biteguriye guterera agacumu k'ubumwe mu kubaka igihugu mu gihe umutegetsi mushasha yo kwerekana ugushaka kwa politike. Gusa bafise amakenga ko inzitizi zizohava ziba nyinshi ku ntwaro yiwe bamuvunira kagohe kurondera abahanuzi beza bakunda igihugu batazutinya kuvugisha ukuri ku nyungu z'igihugu. Pierre Claven Nkuru, Kigali, kubwijwe rya Amerika.
Bamwe mu Barundi b'impunzi mu nkambi ya Lusenda mu ntara Kivu y'Epfo ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntibakiriye neza ijambo ry'umukuru w'igihugu cy'u Burundi mushya Evariste Ndayishimiye. Babiganiriye umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vidaste Ngabo wari wabasuye muri iyo nkambi ya Lusenda.
Ijambo yashikirije je naryumvirije kuva mu ntango gushika mu iherezo kubera nsanzwe ndi mpunzi kugijanye n'impunzi je no vuga yuko nta ruhara yagize kugira ngo impunzi zihunguke nta nubushake yoba yashizemo kugira ngo zihunguke ntigeze avuga icyahungishije izo mpunzi. Imbonera kure ntacho yazivuze ko kuko nizo zateye akajagari mu gihugu zituma abantu bahunga ubwicanyi bwarabaye muri 2015 gushika n'ubu bahiga abantu ibyo byose nta ngingo yafashe ishobora guhagarika izijya mbonera kure zirukanye abantu hamwe n'iperereza ryashoboye kwica abanyagihugu. Hanyuma ku banyapolitike ntacho yabivuze ko wewe asa nuwabateye akagere ababwira ngo nibaze ngo imiryango ngo iruguruye ngo ibiganiro ngo bibe ariko ntashaka yabivuganye. Aba societe civile nayo nyene yarahunze ntacho yigeza yivuga ko nukuvuga imice yose ubutunzi bw'igihugu ntacho yabuvuze ko icazokora coteza imbere igihugu niyo twa turiko turaja ivyo byose twakije nabonye yuko mubisanzwe nta jambo ry'ukuri yoba yashikirije yaba bari hanze naba bari mu gihugu rero kuvuga ngo twohunguka jewe ndabona yuko ingora impinga nyabona zikiri ndende ahubwo higwe ibibazo nyabona ingene izo mpunzi zohunguka nimba bishoboka
ijambo ryashikirijwe n'umukuru w'igihugu Evariste ndarishimiye bwe nk'impunzi igizwe mu kambi ya Rusenda nka jewe ntiryahumurije kuko ubwa mbere na mbere ijambo ntiryakoze ku bibazo nkora mutima bihanze igihugu ari nabyo byatumye bihunga duhunga ubwa mbere na mbere ibibazo by'umutekano ntigeze avuga yerekane n'ingene azwiye gucungera umutekano kurushirizaho ikigira kabiri ntigeze yerekana ikibazo cy'agateka kazina muntu uko agiye gukora kugira ngo agateka kazina muntu gashobore kubahirizwa ikigira gatatu ntigeze yerekana ikibazo cy'ubutungane kuko kuhunga harimo twari twanabuze n'ubutungane ikigira kane ntiyegeze yerekana ikibazo cy'ukuntu agiye kuyaga n'abahunze batavuganwe na leta haba abitwaza ibigwanisho canke abakoresha politike canke abo muri societe civile canke kwerekana ko amaradiyo yirukanwe kongera gaturirwa azosubira gukora mu gihugu cy'Uburundi ikigira gatandatu camba bajya cane ni kuvuga yuko agiye gutwara igihugu kitagira opposition uvuze ko igihugu kitagira opposition ni kuvuga abantu bose bazaba bimvira kimwe mbe tuzi ko abantu biyumvira kumwe ari abantu baba barapfuye guciroga ntibyaduhumurije arico gituma mbona icyiyumviro cyo guhunguka gitakaye mu gihe nari nizeye yuko ibintu bishobora guhinduka mu gihe hari hahindutse no kuri igihugu
jewe ku bwanjye sinobona ko nohunguka kuko ntacyo yigeze abivugaho ntacyo umuntu yo bwa ngo arasubirira mu Burundi kandi atacyo yatanze cyo tuma umuntu ahumurizwa ngo avuge yuko abantu bose b'imigwi iri hanze ko bose boza bagakoranira mu gihugu bagakorera hagati mu gihugu
nk'impunzi sinovuga yuko na byanguye neza kubera twese twari dufise amahirwe yuko dutegemeye yuko avuga ati impunzi nizize no kuvuga yari kuba yavuze ati icyatumye zihunga tuje hamwe turabe ingene impunzi zoza ariko uravye ingene yoba yabivuze yavuze ko ari nk'abantu bagiye gupagasa kwanza yuko ari nk'abantu baba banerereje n'igihugu rero urumva nkaho uri impunzi ngaho nta jambo ryihumure ryigeze rivugwa cyuko niko nabyumvise sino kwitegura guhunguka kandi atigeze avuga yuko hariho n'impunzi cyerekane yuko abari nyuma y'igihugu boba bagiye gutembera no kuvuga sinohunguka kurumba ni hamwe no cyafatwa nabi
ikindi nacyo cyanejereje nuko yavuze ni kare hari abantu bakwita ngo ni abanyamigambwe cyangwa bashyira mu kanaka ngo nibo bagiye kugushyikiriza icyumviro cy'umunyagihugu bakijyana imbere wari ku munyagihugu ngo arafise urushaho kwishyikira kuri we kugira ngo birangire nk'impunzi nuko ntabonye nta muco atanze kugira ngo abari inyuma y'igihugu basubire bajye mu gihugu
banywanyi bakunze ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi mu gihe mirongo ya FM yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira 2,325, 9,685, 9,815, n'ibihumbi 11,995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630, 15,460, 15,675, n'ibihumbi 12,530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 6,640, 9,470, 1,070, 13,630. Ni ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa short waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Mu Rwanda, Colonel Tom Byabagamba wahoze ategeka umutwe w'abasirikare barinda umukuru w'igihugu kuri uyu wa kane yari mu rukiko yiregura ku byaha bishya bamukekaho birimo gushaka gutoroka gereza n'inkuru ya mugenzi wacu Eric Bagirubusa.
Mu mpuzankano y'ibara ry'icyatsi gitoki iranga abagororwa bafungiwe muri gereza za gisirikare, agapfukamunwa gasa n'utw'abamurinze bari bambaye turi mu ibara rya gisirikare, amapingu ku maboko n'impapuro yarafatishije amaboko yombi agenda zizunguza gahoro gahoro, yambaye inkweto za plastike z'ubururu zitagaragaza amana ariko zigaragaza ibitsitsino zagenewe abakora ahantu hari amazi. Uko niko Koloneli Tom by'abagamba yasohotse mu cyumba ubushinjacyaha bwa muhatiragamo ibibazo. Byari nka saa sita na mirongo ine yahise yerekezwa mu modoka ya gisirikare itwara imfungwa. Umwitegereje Koloneli Tom by'abagamba yarananutse. Ingoro y'ubutabera ya Nyarugenge Koloneli by'abagamba ubushinjacyaha bwa mubarizagaho yaririnzwe bikomeye. Ohereye mu marembo y'urukiko hagaragaraga abasirikare abambaye imyenda y'akazi banafite imbunda, yewe n'abari bambaye gisivire. Kubamenya byasabaga kubitegereza bahuye kuko bahitaga basuhuzanya bya gisirikare umwe aterera undi saliyuti. Koloneli by'abagamba ahoza kuri uyu mutwe udasanzwe abasirikare barinda umukuru w'igihugu Paul Kagame, birakekwa ko ari guhatwa ibibazo ku byaha igisirikare cy'u Rwanda cyise ibyaha by'inyongera ngo yakoze afunzwe. Mu kwezi kwa kane uyu mwaka igisirikare cyavuze ko kizamurega ibyaha bishya byo kugerageza gutanga ruswa no kugerageza gutoroka gereza gisirikare afungiwemo. N'ibyaha RDF ivuga ko Koloneli by'abagamba yabikoranye n'abandi bantu bamwe bari imbere muri gereza afungiwemo ndetse n'abari hanze yayo. Ijwi rya Amerika ntiyabashije kumenya niba ibi byaha igisirikare cyatangaje ari byo Koloneli by'abagamba ari kubazwaho n'urwego rw'ubushinjacyaha cyangwa se niba byaba byarahindutse mu nyito cyangwa se mu mubare wabyo. Igisirikare kikimara kumusubiza muri gereza, Ijwi rya Amerika yegereye bwana Michel Nshimiyimana ukuriye urwego rwa mubazaga mu karere ka Nyarugenge, maze atubwira ko mu mabwiriza abagenga byaba byiza kuvugana n'umuvugizi w'urwego rw'ubushinjacyaha ku rwego rw'igihugu. Twahamagaye bwana Faustin Nkusu uvugira uru rwego ariko ntiyitabye, ntiyanasubiza ubutumwa bugufi twamwoherereje bugaragaza icyo twamushakiraga. Birashoboka ko Koloneli by'abagamba yaba ari kubazwa atunganiwe kuko yasohotse arinzwe n'abasirikare kandi ntitwabashije kubona niba yari yunganiwe. Amakuru Ijwi rya Amerika yakuye ku rukiko nuko ngo waba ari umunsi wa kabiri abazwa n'ubushinjacyaha. Hagati mu kwezi kwa kane uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri nibwo bamwe mu bavandimwe buregwa barimo bwana John Museminari umenyerewe mu bikorwa by'ubucuruzi bari batawe muri yombi n'urwego rw'ubugenzacyaha ribu rubakekaho gushaka kubutorotsa Koloneli by'abagamba muri gereza. Koloneli by'abagamba wahoze akomeye mu ngabo z'u Rwanda mu minsi ishize we na muramu we General Frank Rusagara bajuririye icyemezo cy'urukiko rw'ubujurire mu Rwanda kibahanisha gufunga imyaka cumi n'itanu mu buroko n'igihano cy'ingereka cyo kunyagwa impeta za gisirikare kuri Koloneli by'abagamba. Bisunze amategeko baregeye urukiko rw'umuryango Afurika y'Iburasirazuba basaba ko icyo gihano bahawe cyateshwa agaciro. Koloneli by'abagamba wigeze kuba kuri uyu mutwe udasanzwe abasirikare barinda umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yatawe muri yombi bwa mbere mu kwezi kwa munani 2014 ku isonga yarezwe ibyaha bine byo gushaka guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda, icyaha cyo gusebya leta ari umuyobozi, guhisha nkana ibimenyetso byagombye gufasha mu kugenza icyaha, n'icyaha cyo gusuzugura ibendera ry'igihugu. Ku rwego rwa mbere urukiko rukuru rwa gisirikare rwamuhamije ibyaha byose maze rumukatira gufunga imyaka 21 no kwamburwa impeta za gisirikare. Ku rwego rwa kabiri Koloneli by'abagamba na General Rusagara bajuririye ibihano maze urukiko rw'ubujurire ruhanisha gufunga imyaka 15 no gukomeza kunyagwa impeta za gisirikare kuri by'abagamba. Ni mu gihe mu bujurire bwe Koloneli by'abagamba yagejeje ku rukiko rw'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba hanze yo gusaba gutesha agaciro ibyemezo by'inkiko z'u Rwanda, anasaba gusubizwa mu kazi kandi agasubirana impeta ze za gisirikare. Koloneli by'abagamba burana ahakana ibyaha byose, akavuga ko aziri ibyaha bishingiye ku nyungu za politiki, akavuga ko bikomoka ahanini ku masano afitanye n'abahoze ari inkora mutima ku butegetsi Perezida Kagame abereye ku isonga, kugeza ubu bahunze igihugu kandi badacana uwaka n'ubutegetsi buronka bwana David Himbara mukuru wa Koloneli by'abagamba. Mu bihe bitandukanye imiryango mpuzamahanga irengera uburenganzira bwa muntu nka Human Rights Watch ndetse na bimwe mu bihugu bya rutura bivuga ko Koloneli by'abagamba na muramu we General Frank Rusagara bafunzwe bazira ibikorwa bya politiki. Izo mpande zose zitemeranya n'ibikorwa n'ubutabera bw'u Rwanda zigashimira iterambere Perezida Paul Kagame amaze kugeza ku Rwanda mu myaka amaze arutegeka, ku rundi ruhande zikamunenga ko yashyize ingufu zidasanzwe mu kugeza y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe. Bagira ubusa Ijwi ry'Amerika i Kigali.
Nshuti mwari muduteze amatwi, aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha. Tubashimire ko mwaduteze amatwi, dushimire Mokubili ya Baro wadufashije kugeranya aya majwi. Kuri mikro mwari kumwe nanjye Edi Rwema, mbasezereho mbifuriza amahoro n'amahirwe.
Radio Ijwi ry'Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi ry'Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Mu gukera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu.
gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo kwijwi rya Amerika
tuti mukomeje kutwumva mu masogonda make saa 12 muraza kumva ikiganiro cy'umuziki.